ikaze kumakururambuye duhera ku ibukungu ariko afatiye ku Rwanda hano mu Bwongereza. Arsenal imwe mu makipe akomeye muri shampiyona y'Ubwongereza yemeje Unai Emery nk'umutoza mushya usimbuye Arsene Wenger nyuma y'imyaka 22 atoza iyi kipe iba mu majyaruguru y'umujyi wa London. Arsenal ariko kandi yanatangaje amasezerano mashya n'ikigo cy'ubukerarugendo mu Rwanda, ikimenyetso cyanditseho amagambo Visit Rwanda cyangwa se sura Rwanda ugenekereje mu Kinyarwanda. Azaba yanditse ku kuboko k'umupira Arsenal izambara muri shampiyona y'umwaka utaha izatangira mu kwezi kwa munani k'uyu mwaka turimo. Inkuru irambuye tuyibaza umunyamakuru wacu uri Kigali Jean-Claude Mwambutsa.
Nkuko bitangazwa n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB, mu masezerano yari asinywe ikipe ya Arsenal ngo igiye gufasha u Rwanda kwamamaza ubukerarugendo bwarwo, ishoramari ndetse no kuzamura urwego rw'umupira w'amaguru. Iyi nkuru yatangiye kumvikana uyu munsi mu gitondo yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane mu bakunzi b'umupira w'amaguru barimo batari bake bakunda iyi Arsenal. Mu gihe cy'imyaka itatu Arsenal yemeye gushyira ku kaboko k'ibumoso k'imyambaro ikinana ikirango cyanditseho sura u Rwanda. Ibi ngo bizakorwa ku ikipe ya mbere y'abatarengeje imyaka 23 ndetse n'ikipe ya Arsenal y'abagore. Ikindi kiri mu masezerano nuko ikirango cya sura u Rwanda kizagaragazwa mu byapa byamamaza mu gihe cy'imikino yabereye muri stade ya Arsenal. Impande zombi zirinze gutangaza icyo u Rwanda rwemeye gutanga muri aya masezerano. Ikipe ya Arsenal ivuga ko yemeye gufatanya n'u Rwanda kubera ko rufite ubukungu buzamuka neza kandi rukaba rufite ingamba zihamye zo kurengera ibidukikije. Birateganywa ko abakinnyi b'ikipe nkuru ya Arsenal ndetse n'ikipe y'abagore bazasura u Rwanda. Icyo gihe abatoza bayo ngo bazatanga amahugurwa agamije guteza imbere umupira w'amaguru. Ku ruhande rw'u Rwanda basanga ikipe ya Arsenal izabafasha kumenyekana cyane dore ko ikurikiranwa n'abantu bajya kuri miliyoni 35 buri munsi. Ikigo cy'igihugu cy'iterambere kivuga ko u Rwanda rwakiriye abashyitsi bagera kuri miliyoni 300,000 barimo abasaga 190,000 basuye pariki 6 igihugu gifite. Uretse ubukerarugendo, u Rwanda rurizera kwifashisha isura Arsenal ifite mu isi rukabasha koreshya abashoramari mu nzego zitandukanye z'ubukungu. Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame akunze kwigaragaza nk'umukunzi ukomeye w'iyi kipe, gusa uruhare rwe mu isinywa ry'amasezerano ntabwo rwashyizweho ahagaragara. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahoza Miryango, I Kigali.
Sinshuro ya mbere rero amakipe yo ku mugabane w'Uburayi agirana amasezerano yo kwamamaza n'ibihugu byo muri Afurika cyangwa se ibigo by'ubucuruzi byo muri Afurika. Ariko se bimarira iki ibyo bihugu? Nabajije Stanley Kwenda, umunyamakuru wo mu ishami ry'imikino muri BBC Africa Sport, nangira mubaza icyo bishobora kumarira igihugu kibikora.
My understanding is that
ivyo onzi nuko imbere y'ikiringo cihiganwa giheze gushira ivyandiko byo kumenyekanisha canke kwamamaza ku maboko y'udupira tw'abakinyi bitari birekuwe mu Bwongereza. Ahandi byari bisanzwe bikorwa nka za Espagne, ariko mu Bwongereza byatanguye ku kiringo giheze. Bizanira amafaranga imigwi kuko bitangirwa hagati ya miliyoni 8 na 10 z'amapawundi ku mwaka, ni hagati ya 10 na 15 kw'ijana iyo urwandiko ruri imbere. Nk'akarorero Arsenal ironka hafi miliyoni 40 ku mwaka kuri Emirates. Ku rwandiko rwo kuboko rero ishobora kuronka miliyoni 10 ku mwaka.
In the sponsorship deal with Emirates, so we might be looking at perhaps us now getting an additional £10 million. But if you look at it in a more
mu buryo bwagutse byongereza abafana ku mugwi, ariko kandi biteza imbere uwo baba bahanye ayo masezerano. Dufate nk'ubu nk'igisata cy'ubukerarugendo cy'u Rwanda, ahantu babwira yuko udupira twa Arsenal tubanwa n'abantu miliyoni 35 buri munsi ku isi yose. Mukamenya ko muri Afrika Arsenal ari umugwi ushigikiwe cyane ku bantu bo babashika miliyoni 200,000. Urumva n'amasezerano akomeye azokongereza ukumenyekana ku Rwanda, ariko kandi bifasha Arsenal kongereza abayishigikiye muri Afrika.
The growing African Premier League fan base.
Iyi si inshuro ya mbere ibihugu bya Afrika bikora amasezerano nk'aya. Ni nk'iki ibindi nka Tanzania cyangwa Kenya binafite ubukerarugendo bukomeye byungutse mu masezerano nk'aya?
You know, tourism is a perception industry.
Ubukerarugendo buhagaze mu kumenyekana. Uko izina ryawe rimenyekana rikanavugwa cyane, niko n'abashobora kukugendera biyongera. Jewe ndazi imiryango itari izi Afrika, ariko yagiyeyo ubwa mbere kubera umurwi bakunda wagiyeyo. Nko kubyerekeye Everton, hari abantu bagiye muri Tanzania kubera gusa umukinnyi Wayne Rooney yari yagiyeyo. kubera ico gusaba cye bibaza bati hategerezwa kuba hari ibintu byiza byo kuraba muri ico gihugu kugira ngo umuntu nkaru ni abe yaragiyeyo uko niko abantu babyishiramwe ibyo rero nibyo urwanda narwo rwizigiye kubona
that Rwanda is likely to benefit from.
Stanley Kwenda, umunyamakuru w'imishami y'imikino BBC Africa Sport.